radio ijwi ya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nyiriwe neza ncuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuri uno munsi wa kabiri mu Burundi bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi.
Hari abashaka gufungura rimwe ku munsi. Ukaheruka nk'aka abanyumva itondo ugashaka kujya nk'uko ku mukuru wakuru.
Umuceri kigori yahora arizwe imbuzi. Kandi ni cyatanu umuntu yarasuma. Kandi urabona rero ukibona ko amafaranga ariko bimenga agumata agaciro. Uko sinatse ibihumbi cumi nsubira ba.
Abo n'abarimyi bo mu ntara ya Ruyigi na Ngozi mu Burundi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwagiriza u Rwanda ko rufasha abagwanya ubutegetsi ba M23. Umunyapolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere ayategetse Ubwongereza mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Ibiganiro vya mbere vy'amahoro vyagenewe guhagarika ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray vyatanguye uno munsi kuwa kabiri muri Afrika y'Epfo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyepolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere wa w'Ubwongereza mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Asubiriye muri cyo kibanza Liz Truss ya kimazemo iminsi 49 gusa. Idonido y'inkuru Eddie Gwema.
Ageza ijambo ku gihugu hanze y'ibiro bye mu mujyi wa Londres, Sunak ubaye minisitiri w'intebe wa mbere utari umuzungu yavuze ko ku isonga ry'ibyihutirwa agiye gukora harimo kugerageza kuzahura ubukungu bw'igihugu bwarushijeho gusubira inyuma. Yagize ati, kuri ubu igihugu cyugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, n'ibibazo avuga ko agiye guhagurukira kimwe no kunga ubumwe bw'igihugu. Avuga ko kunga ubumwe bikwiye kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Sunak w'imyaka 42 yabaye minisitiri w'imari ku butegetsi bwa Boris Johnson. Yasezeranije igihugu ko Ubwongereza buzakomeza gufasha igihugu cya Ukraine kiri mu ntambara n'Uburusiya. Sunak afite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde ariko yavukiye mu Bwongereza. Umwe mu babyeyi be yavukiye muri Kenya, undi avukira muri Tanzania. Agiye ku butegetsi mu gihe abaturage b'Ubwongereza bakomeje gusaba ko haba amatora rusange. Sunak ari mu badashyigikiye ihamagazwa ry'amatora, manda y'ishyaka rye ku buyobozi itararangira, igomba kurangira mu mwaka w'2025.
Urakoze Eddie Gwema. Ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 2 hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray vyatanguye uno munsi wa kabiri muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe na leta ya Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo araduha ibindi kuri inkuru.
Icyo biganiro bigenewe gushika ko no guhagarika intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, imiliyoni n'imiliyoni barava mu byabo, mu gihe abandi bihumba amajana n'amajana bageramiwe n'inzara. Ivyo biriko birahungabanya akarere kose ko mu ihembe rya Afrika. Ivyo biganiro bishyigikiwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika bitanguye mu gihe leta ya Ethiopia yagize intambwe zikomeye ku rugamba mu gufata ibisagara bikomeye bitari bike mu ntara ya Tigray mu rwirangiye. Umuvugizi wa perezida wa Afrika y'Epfo Vincent Magwenya yatangaje ko igihugu ciwe cizeye ko ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray bizoba mu buryo bwubaka kandi bizoba ngira kamaro mu bizotuma haba amahoro arama ku banyagihugu bose bo muri Ethiopia. Abahuza b'umuryango w'umwe bwa Afrika bayobowe na Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria, abifashijwemo na Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya, na Pumzile Mlambo Nchuka yahoze ari cyegera cya perezida muri Afrika y'Epfo. Abaserukiye intara ya Tigray mu biganiro batangaje ko icyo bashimikiye ko mu biganiro muri Afrika y'Epfo ari uko ingwano ihagarara mu maguru mashya, imfashanyo zigashikira abanyagihugu muri iyo ntara atanzitizi nini hari, inteko za Eritrea zikava mu ntara yabo. Leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo ibona ibyo biganiro nk'akaryo ko gutorera inyishu intambara iyishamiranije n'inteko zo muri Tigray no gukomeza intambwe imaze kugira muri iyo ntara.
Akoze Fidèle Niyongabo andi naho Sentare muri Nigeria yategetse ko amatungo yuwahoze ari umushikiranganje jejwe ibitoro afatwa. Diezani Alison Mudwake akurikiranwa kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta. Edigwe maratubwira ibindi kuri inkuru.
Alison Mudwake yabaye ministri ku butegetsi bwa president Goodluck Jonathan kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu 2015. Yatangiye gukurikiranwa ibyaha bya ruswa kubavuye kuri uwo mwanya. Ni ibyaha we akomeje guhakana. Icyemezo cyo gufatira imitungo ye cyafashwe n'urugereko rw'urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha by'ubucuruzi n'imari muri Nigeria. Mu mitungo yafatiwe harimo inzu zifite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari ziri mu mujyi wa Abuja imodoka zitandukanye. Kugeza ubu nta uzi irengero rya Alison Mudwake. Amakuru ya nyuma yamenyekanye icyo gihe yari mu Bwongereza. Mu mwaka w'2017 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ikirego gisaba kugaruza amafaranga agera kuri miliyoni 144 z'amadolari uyu muministri yigwijeho akoresheje ruswa.
Shimira bagenzi bacu Fidèle Niyongabo na Edigwema badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mwumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Leta ya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yongeye kwagiriza u Rwanda ko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi wa M23 mu ngwano ibera mu gice cya Ruchuru kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Aliya Sanka Darius yakurikiranye iyi nkuru.
Ibyo birego byatanzwe na General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'ingabo za Leta ya Kongo, mu mugoroba w'ejo kuwa mbere. Hashize amasaha make ya gusa General Sylvain Ekenge atanga ibi birego, Leta y'u Rwanda yumvikanije ko idakwiye gukomeza kuba urwitwazo rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Mu itangazo ubuvugizi bwa Leta bwashyize ahagaragara kuri uwa mbere, u Rwanda ruravuga ko ibikorwa n'amagambo by'abategetsi bya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo byo muri iyi minsi bigaragaza ko icyo gihugu cyahitemo inzira ya gisirikare. Iryo tangazo kandi ryagize riti gushishikariza abaturage kwanga abo badasangiye ubwoko, kurasa mu duce twegereye umupaka w'u Rwanda no gukomeza kubeshyura u Rwanda ntibizanganirwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abanyapolitike b'inzego zitandukanye batanze isesengura kuri iki kibazo cy'imirwano yongeye kugaruka. Ni nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe M23 bamaze iminsi irenga 100 bigaruriye umudugudu wa Bunagana muri groupe Majomba. Seburiri Sendie Trésor n'umusesenguzi w'ibibazo bya politike arasaba ko guverinoma ya Congo idakwiye gushakisha igisubizo ku kibazo cy'umutekano hanze y'igihugu.
Ufashe za communauté zose ziba muri territoire ya Rutshuru, abaturage bose bari kwamagirira iyi M23, nta n'umuntu n'umwe uyishigikiye. Ubwo rero urumva n'abasore burya bamenyereye imisozi, menyereye amashamba. Ubwo technique kwa recommanda guverinoma ni ukudeploya abasirikare bazi buriya buce. Ntabwo tuvuga ko abahari nabo ntabwo bazi kurwana, ariko by'ukuri hari abasore ndetse bari mu gisirikare batweretse inguvu zabo bagomba kurwanya M23 ntibune naho itobokera. Ubu hari ibihuru, hariho zo bita za grot zose. Rero hari abasirikare baba ofishe benshi bo muri Congo batazizi, ariko dufite abandi bana bari mu gisirikare bakavukire nyine bazi inzira zose ndetse n'imyobo yo kwihishamo bakabarwanya bakabaci.
Ku rundi ruhande, Clément Sambuka watowe muri groupe Majomba na depite w'Intara we ari kwamagana ibitero ku baturage baba civile.
Leta n'aba parlementaire au niveau national bagomba gukora MBG conséquent. Donc on voit bagakora agashakisha amafaranga ngo barashira muri arme kugira ngo abasirikare babahembe neza, babahereze ibikoresho bikwiriye, natwe tugire igisirikare cyo kutwubahisha. Ntibyumvikana ko muvuma yatsinzwe yamara gutsindwa ize hanyuma idukoze isoni ifate Bunagana n'ubundi burere biteye isoni. Donc twe tugomba kugira umusirikare akaba muri condition nziza kugira ngo niyo agiye kurwana umuntu akamenya ngo ndi kurwana basque ibyo ndi kurwanirira nanje mfite n'inyungu akiyumva yuko ari kurwanirira igihugu cye kandi icyo gihugu agomba kukirengera basi icyo gihugu kimubeshejeho abasore bacu bari kurangiza amashuri b'abashomeri bari kubura n'akazi bakumva ko n'ubwabo bagiye gukora arme basque muri arme ya la vie hari n'imibereho n'igihe cy'intambara bakamenya ko tugomba kurwanirira kino gihugu ko kidufashe neza
dushingiye ku byo General Sylvain Ekenge yatangarije ijwi rya Amerika iyi mirwano yatangiye kuva kuwa kane w'icyumweru gishize yagize ingaruka nyinshi arimo abantu barenga 15,000 bakomeje guhunga bagana Irucuru Centre yaguyemo abaturage bane n'abandi bagera kuri 40 gukomereka mu duce twarangira Rwankuba Cyengerero n'Intamugenga muri territoire ya Rucuru ibi byose General Sylvain Ekenge abishinja u Rwanda rukomeza kubeshuza no kuvuga ko rudafite uruhare muri iyi mirwano kuri wa kabiri humvikanye nanone imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba za M23 Intamugenga mu birometero hafi 40 uva igoma kugeza n'ubu usibye abaturage bakomeje guhunga na kindi abayobozi b'ingabo bongeye kuvuga Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika igoma
kozeri ya sanka kunkuru adushikirije ubumwe bwa buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye mushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka wa 2015 yaje buri kaneza araduha inkuru y'idonido
mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa buraya mu Burundi rigacaka kuvuga rwa Twitter niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri urwandiko rutomerekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukora ibihano kuri Gervais Ndirakobuca mushikiranganje wa mbere w'u Burundi yafashwe ku itariki ya mbere ukwezi ikaba yemejwe n'akanama k'umwe bwa buraya ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere ubuserukizi bw'umwe bwa buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'u Burundi n'uwo muryango maze busezeranya gufata mu mugongo u Burundi mu migambi yose n'utwigoro icyo gihugu gifise mu kuzana impinduka ijwi rya Amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishobora uburengero bw'u Burundi ahaturuka bwanandira ko buca abo twavuganya kamwe karabasi
kuri kwa byashyiriye neza cyane gose biradufasha ibyo turonka mu makungu mwe bwa buraya turabushimiye kuba bwabakuye ibihano
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje
naho banezerewe Karnate Zakia no mwishyira hamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi wavuga ko bigoye gutahura cy'umwe bwa buraya bwahereye ko bufatiye ingingo mugabo Kazima Abdul umukuru w'umugambwe ipedezwa mibanga yibaza ko umwe bwa buraya bwabanje gushishoza bihagije
tubona yuko ari ikimenyetso ntabesha ko ishyamo ry'umwe bya buraya yabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro hari umutekano riremeza yuko ibijyanye n'agati y'akazi n'abantu mu Burundi bikubitera imbere bikubitsimbatara
Maitre Christian Ntakirutimana twari urunani rw'abanyamategeko kaja Burundi amenyesha ko umwe bwa buraya busa n'ubwivuguruje busa rabushimira
cyo ni kimenyetso simusik cyo twafatwa twari preve irrefutable cyuko ibyaha byo byakoze umwe bwa buraya ejo ni naye yasasa ejo ni bazoba isura
ariko jeha Hakizimana twashyira hamwe Forcon F riri mu bamaze imyaka 6 basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi
ko mutubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna Burundi ukwiye gukurwa ko bihano byose kiretse ku bantu gusa kuko uravye by'ukuri hari intambwe Burundi bwateye kandi n'amakungu akwiye kuzarashima
Atanazi Karayenga umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru asanga inyungu nini zifite umwe bwa buraya kurusha u Burundi
nta kuri basubiye basubikuye kubera ikiniki biboneka ko ari amabanga yabo inyungu zabo ariko si inyungu z'u Burundi si inyungu z'abarundi na gato
Cyakakiya ntiyibaza ko u Burundi ubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano by'umwe bwa buraya kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ibyo bihano umwe mu bari mu biro by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Sanda David Day yabwiye ijwi rya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatu bajije bayikuye tutabisavye nayo Clementine Domontoye umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu Human Rights Watch yagezani jengi ingo yungwe bwa buraya n'ubushirwa mu gahanga rukubiswe yabahuye n'amabi yakozwe mu cyuburongozi bw'umushikanganje wa mbere mu mwezi kwezi guheze president Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa buraya zamusezeranije uko ibihano kubafasha biwe
ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugezeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byaraheze gusinda yamwiye ati umwe wenyine atacibuka izina niwe wenyine usaga ari ikinyarire tutazi natwebwe
ibihano byahanaguwe zari byafashwe mu kwezi kwa 10/2015 Zedele kia wajenerali babiri, kwa defuwa bizima na icho gihea ichegela chumujo bozi mkuru ipolisi chuburundi na jakubendi lakobu chaye muhanuzi mngishikira mbilo kwa president hunzi iza jelui wazo ziki polisi. Awa gawo babiri bose baturuka munhari mwachibitoke. Ukila katatuni jenerali honak ngenda kumana ya hoze alimuwayo bozi peleza chuburundi mbele yugu hungigi hugu mihumbiri na chumina kata anuyagi izuwa gushaka kuhiliku butegesi. Ukwali batatu ba hoze inu wazanga wo mumuhari unye shamba zaba hutu watenda defdede. Ubuwe melewe kujaku mugabane wabula ya tangomans. Umuntu umwe ni umwe bwa buraya bwagumije kwibihano ni umukozi w'iro ziperereza cyo Burundi yitwa Matias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu unawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe Saint David Dimbonera kure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abo nabo ishira hamwe rya buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwangiza batavuganwa n'ubutegetsi Jean-Benjamin Lacobo cyangwa umwe bwa buraya umusanganiye nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika zabikoreye arenga yome bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu 2020 yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri bihano bose bagirizwa izaha bimwe birimo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha ingufu n'igikenye eroje uri kaneza juje Amerika
urakoze eroje uri kaneza kuri inkuru mu Burundi kuri no munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi umushikiranganje wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunze abarundi benshi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
umunsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya Ruigi mu buseruko bw'u Burundi icivu kugira giti atawusigaye inyuma tugwize umwimbo dukingire bidukikije dufungure neza tubeho neza Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasavye abarundi kubavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbo
ihangiro rya leta mvyeyi kandi inkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka icufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronka amafaranga iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya atakiduci intege kandi dufatanye mu nda twese
aho mu Ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimi baho bamenyesha ko batunzwe n'ibyo barima ariko ku mwimbo wagabanutse cyane kandi ko bataronka ibyo bafungura kubera uruzuba
bafite agatoki tugateka agatoki bafite akumbati tugateka akumbati abarimye agasheri bakarya agasheri Hata wakajaho, kuungura saa sito kue gukora. Hanyi maleo, hatu kasigara uronda, litumu koro oba.
Tuwe, hali ya basha kufungura, kurime kubusi, nyeko nukuli. Uka, uka hiru, uka hake wa nyumbi to ondu, kasipa kuja kumukuru kumukuru wa kujo, utaronga ike saa sito.
Na banyagi hugo munhara ya ngozi, pamenyesha ko bashonje, bale mezako, umwimbo wagabanutse cyane munhari wabo, ubu no gusuma kikabari kibazo kuko ibifungurwa byazinje cyane
tubana kabisa birahanishe rwose kana guhera nkomba kumateke ubu gikira kigeze ku 2000 umuceri kigori yahora arizi mbuzi kambere ni cyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero cyo ubona ko amafaranga ari kabumwe ngago matakaciro kuko no 2010 ndizira ba
ubu mukene ntakisumisha 2000 ageze kuri 5 kandi atabaye yinje
ko izereke ibiciro mwa misoko nkora ngo tuzabara kajebera bahinga kuko uravye n'igiciro cy'ibiharage cyahora ku 5600 rero tugura 2000-2500 nico giciro cyo kurangura ngo muri usanga ibintu bizaraduze uravye nk'imiceri aho igurwa nk'2000 igeze kuri 3500 kuko ubuzima urumva ko ariko nagorana bimwe biteye ubwoba
kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbo umushikiranganje wa mbere yasavye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe
umutumba wose imiliyoni zishika 10 kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi wo kuronsa ibitungwa bya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore
ako kamo k'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi abamaze gwakurikiza baremeza ko harimo akarusho Pionzopfa Barushe akomoka muri komine Isare intara ya Bujumbura arongoye koperative y'imiryango 108 yishize hamwe
uye turavyaho tugeze kuri muri iki gihe tugeze kumwe mu byasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe turabarimyi tuti ni nk'ako kabanki kacu k'amahera dufite mbere ababise harini kuko bose ntibangaya ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu icirimo akaronka amafaranga arankwa muri yoni mwene mugihugu ndibaza ica 12 nta mujasanzwe
umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza ugenekezo rya 15 ukwezi kwa 10 uko umwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'1945 gishyiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO irishyira hamwe rifite icyicaro cyaryo mu gisagara cya Roma umugwa mukuru w'Ubutaliyano Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
turagushimiye Desire Hatungimana Leta y'u Burundi yatangaje cese ko yuguruye ku mugaragaro imbibe ico gihugu gisangiye n'u Rwanda yari imaze imyaka 5 yugaye mushikiranganje jejwe imigenderanire yemeza ko ari mu ntumbere gukomeza ubucuti n'ico gihugu Pierre Claver-Niyonkuru adufitiye inkuru
Ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byasubiriye kongo ubucuti bwa kadasohoka nk'uko ubutegetsi bw'u Burundi bwabitangaje mu kwemeza ku mugaragaro kw'imipaka yasubiye kugurugwa ukuri kwamye umushikiranganje Burundi ajeje imigenderanire Albert Shingiro yatangaje i Bujumbura mu kiganiro y'abamenyesha makuru kw'abanyarwanda bahawe ikaze mu Burundi nk'uko byari bimeze imbere y'umwaka w'2015
kujya tutitorera abavyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye nico gituma tubwiza ko ariko dushobora kugira ngo dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terese n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi atakibazo na kimwe biteye
abanyarwanda n'abarundi begereye imipaka nko mu Cibitoke cyangwa ibugarama mu karere ka Rusizi barashima iyo ngingo
nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye ndangiretse aho maresitora ndafungura nta kibazo
cyane cyane ari ingo zaza abuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbozo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko kwaragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza
twarashobora tukore mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarangutse dufaranga tukabasha kora utudagara ko habanga
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana
intoreka za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 nizo zari zaratumye ibyo bihugu bibiri bidacana waka u Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 70,000 bituma u Burundi bubona kwitwara ko mu bahunze harimo abacatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza u Burundi bwagumye butsigura ko butogenderanira n'igihugu kibitse abansi bacu nyamara u Rwanda rwaseguye akatari gake kw'abarundi bari mu Rwanda arabahasabye indaro bahawe ubuhungiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI n'ubu naho u Burundi bwuguruye imipaka yose bwemeza ko bukirindiriye ko abo bwita abansi barungikwa gucira urwo rubanza
niyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira ubwo rugo rukurikira nk'umubyi migenderanire imeze neza cyane mu gihe umusuma akiri mu icyo gihugu akiri mu muryango bambe bamugaburira bamujyamika bumva ko bitokunda tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri no kugumana abantu kuvyukuri atacho babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu no bita yuko hugara arabashitsi babateye ingorane babiza kwikurako
abarabi ibintu n'ibindi basaba ko iyugurugwa ry'imipaka ritabangamira uburenganzira n'agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda gusa Gervais Nibigira kubyishyirahamwe ryigenga RCP riharanira agateka kazi na muntu asigura ko abazohungukira cyane ari abanyagihugu begereye imipaka
tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenzanire nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe kadaci bitoke Kayanza Ngozi Kirundo reka na Muyinga abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo n'ibyo bakeneye abo nyine no guhana abageni bakubakana byuba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi n'ibyo cy'u Rwanda sanzwe ariyo n'impunzi zahungiyeyo
iyo ngingo ifashwe inyuma y'inama zitari nke zari zimaze kugigwa hagati y'ibyo bihugu bibiri zifite intumbero yo kunagura ubucuti imwe muri izo ni urugendo rwagizwe i Kigali n'umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yaherekejwe n'abacamanza batandukanye harimo umushikizamanza Kizigenza wa Republika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka byatumye ubwoba buba bwinshi ku Barundi barungikiwe imitayi mpuzamakungu y'ubutungane ku cyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi Burundi igihe bwahimbaza imyaka 60 yeze buronse ntayo kwikukira u Rwanda rwarungitseyo intumwa umushikiranganje w'imigenderanire Vincent Biruta yakiriwe mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uyu yamurungikanye ubutumwa bwo mwibanga aha mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ico bikoze uyu perezida w'u Rwanda mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'ikinyamakuru Jeune Afrique yarahumurije ko atamurundi yahawe ubuhungiro azurungikwa mu gihe guciwe kiretse we nyene avyishakiye agahunguka Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri nusaha ariko reka tubahe incamakuru makuru twabashikirije twabwiye ko umunyepolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere yategetse ubwongereza mu kiringo cy'umwa kumwe gusa yasubiriwe muri ico kibanza na Liz Cruz Liz Truss yakuyemo ya kimazemwo imisi 49 gusa twabwiye ko ibiganiro bya mbere by'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 2 iri hagati ya igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray byatanguye uno munsi wa kabiri muri Afrika y'Epfo. Twabye kandi ko sentare muri Nigeria yategetse ko amatungo y'uwahoze ari umushikiranganji ajejwe ibitoro afatwa Diezani Alison Madueke akurikiranwa kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta. Twabye kandi ko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda ko ingabo zarwo yuko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi mu mugwi wa M23 mu ngwano ibera mu gice cya Rutshuru kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye.
Twabye kandi yuko mu Burundi kuri uno munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi. Umushikiranganji wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakita ho uburimyi bwo butunze abarundi. Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabashikirije. Turashimiye Nadia Taha yamfashije kubashikiriza amajwi ya mwumvise. Ndashimiye kandi na Peter Handley mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugoroba mwiza. Thank you.